Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jewe Diana nini nahazwe. Ibiganiro n'amakuru tubafitiye tubihera kuyagezwe hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe muteze amatwi muri aka kanya tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Igihugu cya Somalia cyarasibije amatora yarategekanijwe gutangura ejo ku munsi w'Imana inyuma y'amezi abanyepolitike bari bamaze mu kutumvikana muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afrika. Abategetsi babibwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ejo ku munsi w'Imana. Umwe mu bagize komisiyo y'amatora atashimye ko amazina y'uwaje ahagaragara yavuze ko impamvu yabitumye ari uko intara zitarungitse abakandida bazo ku gihe. Muri ako karere nyine leta ya Amhara muri Ethiopia yasabye ugwaruka rwose gufata ibigwanisho bakagwanya abagwanyi bo mu ntara ya Tigray bariko baratera igisirikare cha leta hamwe n'inteko zose zo muzindi ntara 9. Agenyelu Teshage arongoye leta y'intara ya Amhara yasabye bakiri bato bose imihari yaba yitwaje ibirwanisho canke yitabifise ndetse nabifitiye inkoho zabo kwiyunga n'abari mu rugamba rwo kubohoza iyo ntara kuva kuri uyu munsi wa mbere. Tukiri muri Afrika, Zimbabwe yarakiri miliyoni umwe w'incanco za COVID-19 zahinguwe n'ishyirahamwe rikora imiti ryo mu Bushinwa Sinovac. Ni mu gihe icyo gihugu cyo muri Afrika kiriko kirarwana kugira gikwize incanco gikeneye mu gice cya gatatu kiriko kibonekeza kigwirirana ry'abandura rigihanze. Izo cyancu zimaze gushika ejo ku munsi w'Imana umushikiranganji w'ikigega cya leta Muturi Nchube yariganiye amenshi makuru ko Zimbabwe yarishe miliyoni 92 z'amadolari ku ncanco imiliyoni 12 zavuye mu Bushinwa hamwe n'izo yaronkijwe n'umugambi COVAX.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mayavuga mu makungu, leta zumwe za Amerika izobandanya gushigikira abasirikare ba Afghanistan mu kugwanya abatalibani. Ibi byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na General Kenneth McKenzie arongoye ibiro bya gisirikare muri Amerika. Ni mu gihe abatalibani babandanya gusatira n'ibitero mu gihugu cyose kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Ibitero by'abatalibani nurutavana ko inyuma yaho abo bagwanya leta ya Afghanistan batanguye ibitero haheze iminsi inteko mvamakungu zirongowe na Amerika zitanguye gutahukana abasirikare babo banyuma. Mu nkino za Olympique ziriko zirabera mu gisagara cya Tokyo mu Buyapani ejo ku munsi w'Imana wari umunsi ugira gatatu w'inkino z'umupira w'amaguru ku bagabo mu migwi yaserukiye umugabane wa Afrika. Mu mugwi A, Afrika y'Epfo yatsinzwe n'Ubufaransa ibitsindo 3-4 iciza ubwa nyuma ku manota ubusa. Mu mugwi urimwo n'Ubufaransa, Ubuyapani na Mexique, urundi rukino ruzoyihuza na Mexique ku itariki ya 28. Mu mugwi C, Misiri yatsinzwe na Argentine kimwe ku busa ikaba gushika ubu ari ya nyuma muri uwo mugwi ku inota rimwe gusa, mu gihe yotsindwa na Australia mu rukino rwo ku itariki ya 28 na Espagne ikazotsindwa na Argentina. Misiri yoca isezerera iryo higanwa. Mugwi de Cote d'Ivoire yaranganije na Brazil ubusa ku bundi iryatumye ikija mu kibanza cya kabiri ku manota 4 inyuma ya Brazil nayo nyene ifise 4 nyene. Urundi rukino ruzoyihuza n'Ubudage kuwa 28 y'uku kwezi. Cote d'Ivoire niwo mugwi wa Afrika gushika ubusa n'uzoronka amahigwe yo kubandanya mu gice cya quart de finale muri izi nkino z'umupira w'amaguru mu nkino za Olympique.
Mm-hmm. Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nchuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda naho tukaba turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Incamake y'amakuru agezweho muri aka gatondo mu gihugu cy'u Rwanda leta yarayongereje iminsi 5 ku kiringo cari giheruka gushirwaho cyo kugumiza mu ngo abanyagihugu batandukanye mu ntumbero yo kwirinda ikiza cha virusi ya corona.
Ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikomanywe mfite umwana urya.
Niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara akavuga bati abaturage bacu barashonje yarangiza akabibima.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu bice bitandukanye by'Ikigali ku murwa mukuru w'u Rwanda bavuga ko gahunda yo guha imfungurwa abanyagihugu bamaze iminsi batava mu mazu yabo kwerekiza cha virusi ya corona iriko ikorwa nabi. Hakurya mu Rwanda naho mu Burundi leta ivuga ko abarenga 125 bandwikiza cha virusi ya corona mu kiringo cindwi imwe gusa. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyi sase mube hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika makuru yacu tuyahere mu Rwanda ho leta yaraye yongeye ko iminsi 5 ku gihe cyo gushira mu bikorwa ingamba zari zisanzweho zo kwirindikiza cha virusi ya corona. Ibisigura ko ingamba zaguma mu rugo zibandanya mu bice bimwe bimwe kugera ku igenekerezo rya 31 z'uku kwezi ku murwa mukuru w'u Rwanda. Harabidoga ko imfungurwa zihabwa abanyagihugu muri iki gihe batava mu mazu zidashikira bose. Kigali mu Rwanda tuhasanga mugenzi wacu Eric Bagirubusa yagendeye bamwe muri abo banyagihugu.
Twageze mu mudugudu wa Ruhondo mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali Inyarugenge mu mujyi wa Kigali. Madamu Jeannette Iradukunda aho mu muryango w'abantu batanu amaze iminsi mike abyaye umugabo watwara abantu kuri moto avuga ko yakunze kujya hatangirwa ibiryo agataha mara masa.
Baratubwira ati muzagaruke ejo tugezeyo muzagaruke ejo triste yanyu yapfuye se yo liste ihoripfa. Ibyo rero nibyo twibaza nk'abantu turi muri guma mu rugo. Ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikomanywe mfite umwana urya.
Ibivugwa n'uyu mugore sumwe hariko we bwana Jean Marie Vianenda hayo nawe atuye mu mudugudu wa Ruhondo avuga ko mu gutanga ibiribwa kubashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo hagenda hagaragaramo ibimenyane.
Yo mudamu wanjye yagezeyo baramuhakanira ngo ntabwo ari ku rutonde. None ikirushijeho abari kubitanga n'abaturanyi batuye imbere yacu amarembo durura yabona baca ku marembo mu rugo bagi wabo biyandikishije ngo rutonde ngo ntabwo rwabonetse.
Abemera ijwi rya Amerika ko batarabona ibiribwa bashimangira ko bakenye koko kandi ko nta bundi buryo bakesha amaramuko muri ibi bihe. Uyu mugabo we wemeza ko atarageraho guhita ahabwa ibiribwa mu bambere anenga uburyo abashinzwe kubitanga mu kagari ka Nyabugogo babikora.
Sinshobora kumenya niba bano bantu bakorera abaturage cyangwa se hari abandi bantu bakorera kuko umuturage niba abonye ibiryo ubitanga baturanye atabimuhaye kubera wenda ibibazo bagirana cyangwa se kubera amakimbirane bigeze kugirana aravuga ati ibi bintu leta yewe yaranyibagiye kuko n'umuyobozi w'abantu n'abaturage ntabwo bazi kwivugira.
Uyu mugabo utaza ku rutonde rw'imbere mu bababaye agasanga ari ngombwa ko abahabwa inshingano zo kugeza ibiribwa ku baturage bakwiye kujya babanza kubaha amasomo ajyanye n'inshingano zabo
bakigishwa cyangwa se bagatekereza niba izo nshingano bagiye gukora bazishoboye bakumva batazishoboye bakazivamo. Mbifata nko guteranya abaturage na leta. Ntabwo niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara bakavuga bati abaturage bacu barashonje nitugerageze tukore mu kigega dushakisha uko dushoboye abaturage batadupfana barangiza bafata ibyo kurya bakabihereza umutwara sibo cyangwa se mudugudu bati dushyikiririze bino bintu babaturage mwirirwana yarangiza akabibima hagati aho ngaho ntabwo numva umuturage ukuntu uwo muturage azakunda na leta.
Aba bayobozi mu nzego z'ibanze bashyirwa mu majwi ko batari gutanga ibiribwa uko bikwiye, Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza. Twashatse kubaza bwana Jean-Claude Niyibizi uyobora umurenge wa Kigali kuri iki kibazo, ariko nawe yatubwiye ko atemereye kubivugaho. Bwana Niyibizi yavuze ko ibibazo by'ibiribwa bivugaho n'inzego zimukuriye. Ku murongo wa telefone ngendanwa, bwana Yimingabo Nziza, umuyobozi nshingwa bikorwa w'akarere ka Nyarugenge, ntiyitabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje. Byabaye icyo kimwe no kuri bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Gusa mu minsi mike ishize, bwana Samuel Dusengiyumva, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, yari yatangarije Ijwi rya Amerika ko hari ibiribwa bihagije byo guha abaturage. Aha yavugaga ko wagira ikibazo yakwitabaza ubutegetsi banyuze ku murongo wa telefone.
Twashyizeho uburyo bw'imirongo itishyura ndetse n'ibiganiro bitandukanye, ku buryo umuturage wese waba yumva akeneye ibiribwa bataramushyize ku rutonde arabigaragaza, akaba yabivuga bigahita bikemuka tukamugezaho ibiribwa. Hari nimero zitishyura za buri karere, ariko na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ifite nimero itishyura 5353 bayihamagara. Ariko nanone n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamutwara Shiro, abakuru b'imidugudu biteguye gukomeza kwakira ubusabe bw'abaturage kugira ngo tubashe kubagezaho ibiribwa mu gihe kigufi.
Ku ikubitiro habarurwaga ibihumbi bisaga 200 by'imiryango ikeneye ibiribwa, ariko igenda yongera umunsi ku wundi nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Mu biribwa bitangwa harimo ifu y'umutsima, ibishyimbo, umuceri n'ifu y'igikoma cy'abana. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tukivuga ku vya virusi ya corona mu Burundi, leta yemeza ko abantu barenga 125 banduye ico kiza mu kiringo c'indwi imwe gusa. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu hamwe n'igisata cishira hamwe impuza makungu gita amagara y'abantu ku isi OMS bemeza ko uwo mugera usigaye wibonekeza cane hagati mu gihugu. Biruko mu gihe Uburundi bwase kwakira incancho za COVID ya 19. Hagataho kuva corona ya kwaduka, Uburundi buvuga ko imaze guhitana abantu 8 gusa muri ico gihugu. Mugenzi wacu Pierre Claverne Nkuru abandanye.
Raporo y'igisata cy'ishyamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS mu Burundi yerekana ko mu bantu 127 batowe ko ikiza cy'umugera wa corona muri yendwi 112 ari abo hagati mu gihugu, cyane cyane mu ntara z'uburaruko bw'igihugu nka Ngozi na Kirundo. Muri icyo gice ariko raberayo isekeza ryo gupima abantu benshi, abarenga 2000 baramaze gupimwa. Abandi bantu bagera kuri 15 nabo babonetse ko umugera ndabaje bavuye hanze y'igihugu nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania, mu Rwanda, muri Kenya no mu Bubiligi. Iyi raporo yakozwe harimwo n'abahinga bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, isobanura ko mu Burundi abagwayi b'umugera wa COVID-19 bibonekeza mu turere 8 tw'ubuvuzi tugizwe n'intara 7 kuri 18 zigize igihugu. Ibi birateye amakenga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nk'uko byatangarijwe i Bujumbura no mu bushikiranganje Tade Ndikumana. Ahamagarira abantu kwikubita agashi bagakurikiza impanuro zo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Asigura ko ivyo bitigira biteye ubwoba.
Birababaje iyo Imana iduhaye agahengwe hanyuma bavuga ko tuyimanuza, abantu bamenya yuko ikiza kihari kandi mbere kiguma gihindura isura. Cyo gituma yuko aha mu Burundi murabona yuko twe twagize Imana, aho aya mangu ibindi bihugu biriko biyugarana twebwe hari byaragabanutse cyane, niho rero twadukwiye gufatiraho kugira ngo bikomeze rya ngingo nziza zo kwikingira no gukingira abandi. Umurundi wese yumve yuko afise uruhara, kuko nitwaguma tumeze uko turi ubu abantu bakijajara bizotuma nk'umumeza zokurikira dusanga dusubiye nihumbi. Turasaba rero abene gihugu kugira ngo bamize kumuzirikanye uko ikiza kihari, ubonye akamubakiye agende kwipimisha. Ibipimo birahari mu bihugu cyose, y'abantu bagiye gusamara bakijajara bituma inguvu leta yari yashizemo mu kugwanya kino kiza zibimfagusa, kuko benshi baca basigara bakandura.
Mu gisagara cya Bujumbura abantu bemeza ko bamaze kudebukirwa mu gukurikiza izo mpanuro. Aba ni bamwe muri abo kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ku bantu bo ngaha mu gisagara, ikintu no bahanura bamenye ko iki kiza kisanzaye mu bantu bose, kandi umuntu ayigwaye corona ntashaka kumumenya. Mu kwitwararika bagakaraba amazi meza n'isabuni, bakambara ubupfukamunwa, bagasubira bakabigendeza nka kera, bakumviriza impanuro z'abajejwe amagara y'abantu. Tonze kuri bisi n'ivyo vya cane cane kenshi usanga twegeranye no mu modoka, aho nyene niho biba bikwiye ko bambara ubupfukamunwa. Ngaha muri vile ntibakigutangaza benshi.
Kiriya mu kwinjira mu modoka ategereza kugenda akaravye. Abakiriya turababwira hari abemera n'abatemera, urumva nitwo bashira kwinkobahonura ahubwo kuko ni kiza. kitaboneka novuga yuko two kwisubira ko tugakurikiza imanuro baduhereza
nubwo ibitigiri by'abandura byabaye byinshi iki gihugu ntikiremera gukoresha incanco za COVID-19 nkuko bishimangirwa n'umushikiranganje Tade Ndikumana
incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cyane twera tuvuga tuti ko tugira imana bagakira ni imiti tuteranya tukabona barakira tukavura abantu hakiri kare ntibasinzikara benshi barakira nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazinzega
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwerekana ko abantu barenga 600,000 bamaze kwandura uwo mugera 8 baritabye imana abarenga 5,300 nabo baracagwaye mu gihe abarenga 770 bakize naho biruko ibyo bitigiri ntibihurizwa ko na bose kuko amashirahamwe yigenga yoyo yemeza ko abagwaye n'abahitanywe n'ico kiza barenga bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko Burundi bwonyene nibwo bwanse gukoresha incanco zikiza cy'umugera wa corona ni mu gihe igihugu cya Tanzania naco nyene cari yamirije izo nkingo ubucemeye kuzikoresha ubuserukira leta z'ubumwe za Amerika muri Tanzania yatangarije kuri Twitter kwizo nkingo zatanzwe n'igihugu ciwe kuri uyu wa gatandatu zirenga umuryoni w'incanco zo mu bwoko bwa Johnson and Johnson mu rwego rw'umugambi wa COVAX wo kugwanya ico kiza yamara Burundi ntiburi kuri urwo rutonde rw'ibihugu bihabwa izo nkingo za COVAX. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye iby'umugera wa virus ya corona reka tubibandanirize muri Uganda impunzi ziba ku murwa mukuru Kampala zivuga ko inzara izimereye nabi kubera amabwirizo yaguma mu rugo. Inkuru irambuye na Ignatius Bahizi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari muri Uganda.
Ibi ni bihe bikomeye muri Uganda ku bantu bose kubera gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Imirimo myinshi y'abantu yarahagaraye habi ubucuruzi hamwe n'indi mirimo ihemba ku kwezi, ariko binakomeye kurushaho ku mpunzi zisanzwe zitagira akazi zitunzwe n'uko zikorera abanyagihugu mu bikorwa byabo bitandukanye ubu byahagaraye. Umwe mu bayobozi b'impunzi z'Abarundi zituye mu mujyi wa Kampala utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano yatubwiye uko byifashe mu mpunzi ayobora.
Ukuri impunzi ngaha Kampala mbere no muri Uganda yose zimerewe nabi, cyane cyane ha Kampala mperereye impunzi zose ziguma mu nzu n'abahora biyungunganya bakaronka ingene bashobora kubaho ubu ntibarenga impangu zabo canke inzu zabo baguma bugaraniwe mu nzu ntibaronka icyo bafungura. Ubu rero abantu benshi bakaba ariko baravuga bati cyane cyane nk'impunzi ati uwo tumubona uri kuricwa na corona mugabo basi bo upfuye ukaba upfuye wari kurarondera abandi abo bandi batarafatwa na corona basi bakaba bafise icyo bafungura.
Kuri uyu muyobozi w'impunzi ati bisa nk'ari nta muntu wita ku mpunzi zituye mu mujyi wa Kampala na cyane cyane muri ibi bihe byaguma mu rugo ngakaba zimwe zimaze kwiheba dore ko n'izirwaye indwara zisanzwe zidafite aho zanyura kugira ngo zije kwivuza
no gushika kwa muganga birabagora. Ubu rero ntituzi bo tweza amaso nta n'umwe ashobora no kuvuga ati impunzi reka ndazirabe gucya reka ndazihe icyo nzijya. Dupfiriye mu nzu naho koroni totwica inzara yoyo ridusiga.
Nibutse ko iki kibazo cy'imibereho mibi yatewe n'icyorezo cya COVID-19 kitari ku mpunzi zonyine ahubwo ko ariko bimeze no mu banyagihugu. Nyamara ariko ku banyagihugu batishoboye leta yashyizeho gahunda yo kubaha $30 kuri buri rugo kugira ngo babe bagura ibiribwa. Ubushakashatsi buherutse gukorwa n'umuryango wita ku mpunzi ku isi HR hano muri Uganda bwerekanye ko impunzi zagizweho ingaruka zikomeye cyane zijyanye n'imibereho kuruta abanyagihugu. Uwo muryango wongeraho ko impunzi zimerewe nabi cyane kubera ibura ry'akazi hamwe n'ibyo kurya nakabibi byaraziteye guhungabana mu bitekerezo ndetse zimwe zikaniyica. Umuvugizi wa HR muri Uganda Wendy Kasujya yatangarijwe rya Amerika ko icyo kibazo cy'inzara mu mpunzi barimo kugishakira umuti bafatanyije n'andi mashyirahamwe arimo na banki y'isi yose.
It should be noted that the urban refugee policy requires that
Ati byumvikane ko ingamba zireba impunzi zituye mu mijyi nka Kampala zisaba ko izo mpunzi zikwiye kwitunga. Ntabwo zihamwe imfashanyo nk'impunzi zituye mu makambi, kuko guhitamo gutura mu mujyi bivuze ko impunzi iba yishoboye. Ariko kubera iki cyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka kuri buri muntu wese, Leta ya Uganda yasabye HR hamwe n'umuryango w'ibiribwa ku isi PAM kugira ngo dufashe impunzi ziri mu mujyi wa Kampala. Kuri ubu turateganya kuziha amafaranga yo kuzifasha muri ibi bihe byaguma mu rugo, ariko turacyakora ubushakashatsi kumenya ingaruka iki cyorezo cyagize ku mibereho yazo muri rusange. Kandi mbibutse ko uyu mugambi wari usanzwe utari ku ngengo yacu y'imari, bivuze ko ayo mafaranga tugomba kubanza kuyashakira ahandi. Umukuru wa HR muri Uganda, Joe Botre, arasaba amashyirahamwe mpuzamahanga guhagurukira iki kibazo cy'imibereho mibi mu mpunzi zituye muri Uganda, kugira ngo zibone ibiribwa hamwe n'ubuvuzi bihagije, kimwe na serivisi z'uburezi hamwe n'izo gufasha izo mpunzi zahungabanye mu bitekerezo kubera imibereho mibi yatewe n'iki cyorezo cya COVID-19. Uganda nicyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika, zingana n'imiliyoni 1,500,000 ukurikije HR, kandi nicyo gihugu kiza mu mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi. Umujyi wa Kampala wonyine utuyemo impunzi zigera ku 60,000. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru y'imikino na sport ubu naho. Mu gihugu cy'u Burundi, imirwi ya Muzinga mu Bigeme na Lumière des Jeunes mu Bagabo niyo yatahukanye igikombe cy'iganwa rya netball. Muri volleyball naho imirwi izokina inkino za nyuma z'igikombe cy'umukuru w'igihugu, haba mu bagabo no mu bigeme yose yamaze kumenyekana. Désiré Hatungimana ibi byose yabiduteguriye.
Muri iryo higanwa rya netball ritarakomera cyane mu gihugu cy'u Burundi, umugwi w'abigeme wa Muzinga ni watahukanye igikombe wirahiye Flambeau des Jeunes ku manota 46-29. Umumenyereza wa Muzinga akamenyesha ko iyo ntsinzi ibanezereje, agasaba kunzi bo mugwi kuba mahafi.
Kuba twakoze tukaja kuronka intsinzi twiteguriye, turashimye gose. Umuntu yandi twimirije n'utuva ko tumutegereza entraînement tukaraba hatugoye aho dukosora. Abakunzi b'umugwi wa Muzinga netball kama twabatera nuko bo tuba hafi bakadufasha mu mantraina kuraba bakadushyigikira. Iyo dufite match bakaza kuraba kugira abone aho tugereje ubuhinga dufise, kugira ngo nabo nyine babaye n'abandi bati umugwi wa Muzinga wose abakinyi koko.
Muri Flambeau des Jeunes baremera ko barushijwe, ariko mu minsi iza ibintu ngo bishobora guhinduka.
Umuruno kina murabona urukino rwa rukino rubereye igisho, kuko uri kuraraba abo bana banje, abana ngitoza ubuvuba, abana bakiri bato, uri kuragereranije nabo bo muri Muzinga. Urabona ko ari abantu bakuze cyane. Inzira yuko mu minsi izantera ndabiga, minsi izanzoba ndabatsinda cyane rwose.
Mu bagabo naho Lumière des Jeunes yatsinze mu rukino rwa nyuma agasaka ku manota 36-30. Muri volleyball naho kuno w'Imana niho imigwi y'abigeme izokina inkino za nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu yamenyekana. Inyuma yaho hamenyekaniye iy'abagabo ku ndwi iheze. Mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma, Muzinga yatsinze Panthers amaseti 3-0, nayo Lesas batsinda Gender Light Club amaseti 3-1. Urukino rwa nyuma mu bigeme ukazohuza Muzinga na Lesas, naye mu bagabo akazotana mu mitwe Gacosmos Amical des Sportifs de Bujumbura. Ubujejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi, David Bigirimana, arashima intambwe urwo rukino rugeze ko, akanezerezwa cyane cyane ko imigwi yo mu ntara nayo iri kwirikomeza bimwe bigaragara.
Nk'umuhinga mu bya volleyball ndavuga yuko twabonye inkino zinyoshye ijisho, tubona ko koko n'abigeme ariko baraduza tekiniki, ariko kandi twagomba tukenguke cyane amakipe yaje baruguru yavuye ikiremba. Donc twari dukiremba na umuco kubatwetse ko bazanye abana ubona koko bakiri bato bafite kazoza, ariho twagomba dutere intege abarongo ya amakipe yavuye ikiremba ko boshyiraho umwete cyane, kuko abo bana hamwe bakoresheje neza bosho kuvamo abakinyi bakomeye uko bacyari bato.
Ikibanza ni tariki izo nkino zizoberako kikaba kitaramenyekana kuko biva mu biro by'umukuru w'igihugu. Mu mpira maguru naho mu gisata cy'abigeme mu cicaro cha kabiri imigwi iri kwiragwanira ibibanza bibiri vya mbere bitanga uburenganzira bwo gukina icicaro cha mbere. Imigwi ya Etoile du Matin na Bon Avenir kugeza uno munsi kundwi igiri ya 12 igihiganwa kuri 18 zitekanijwe niyiboneka ko ishobora kuzotahukana ibyo bibanza bibiri vya mbere. Kugeza uno munsi umugwi wa mbere ukabusumvya uwa gatatu amanota 10. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana koregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwira agezweho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'ino cya basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu kiciro cy'abagabo imaze gutangira imyiteguro y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu Afrobasket rizatangira mu kwezi gutaha kwa munani rikazabera muri Kigali Arena i Remera. Umutoza w'ikipe umunyasenegal Cheksar afatanyije n'abungiriza be babiri ariwe Henry Mwinuka na Yves Murenzi bahamagaye abakinnyi 17 bazatoranyamo abo bazifashisha mu rugamba ruzahuza amakipe 16 meza muri basketball muri Afrika. Amakipe atatu asanzwe akomeye mu Rwanda ariyo Patriot Basketball Club, Reg Basketball Club na Aper Basketball Club niyahagarariwe cyane muri aba bakinnyi bahamagawe. Muri bo twavuga abasore bamenyere amarushanwa barimo Cedar Sagamba, Aristide Mugabe, Steven Gumintwari, Dieudonné Ndayisaba, Ericaje, Olivier Shaka, Jean-Jacques Wilson, Shozwa byose n'umukiza, Armel Sangwe, Emil Kazeneza n'abandi. Tunyarukiye mu mikino Olympique irimo kubera Tokyo mu Japani nyuma yuko Moise Mugisha wari uhagarariye Rwanda mu gusiganwa ku magare ananiwe kurangiza ejo kwa gatandatu. Abakinnyi bane nibo basigaye bategereje kurushanwa. Abo ni Marte Nkurije usiganwa ku maguru harecye n'ibirometero 5, hakaba kandi Erwamani Raguha na Alphonsine Agahozo bazasiganwa mu kino w'okoga. Abangaba bazarushanwa kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ku itariki ya 8 kwezi gutaha kwa 8 hazaba hatahiwe John Hakizimana usiganwa muri marathon. Ese abanyarwanda bitega iki kuri aba bakinnyi? Twumve Pascal Bakomere umusesenguzi w'inararibonye mu mikino ngororamubiri akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru impamba.com.
Yagaragaye yuko nubwo yaba dushaka kuvuga ngo COVID ngo atenye imyiteguro itaba myiza, ariko akenshi twitegura ku munota wa nyuma. Niyo ngeso turimo rero tujye twemera tujye mu mikino ya FIFA duherekeje abandi, ariko ibyo kuvuga ngo Hakizimana John azazana umudari ngo barita zawuzana ngo bari abakinnyi babiri bo koga yaba Gahozo yaba Maniraguha Elwa barabose rwose ni ukujyayo gusa byo kugerayo twitwa ko twitabiriye, ariko ntabwo abakinnyi bateguwe muri uno mwaka wa 2021 wambwira ngo hari ikintu bazazana rwose aho twaba tubeshye.
Mu gusoza tukababwira ko mu mpira w'amaguru mu cyumweru gishize hamenyekanye inkuru y'umukinnyi Olivier Kwizera wasezeye burundu gukina umupira. Uyu musore usanzwe afatira ikipe y'igihugu Amavubi yatunguye abantu batari bake bavuga ko yari agifite imbaraga. Kwizera yatangaje ko ibyo gukina abivuyemo nyuma gato yuko urukiko rumuhamije icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge rukamukatira igifungo cy'umwaka umwe usubitse. Yakiniye amakipe atandukanye arimo Vision FC, Isonga FC, APR FC, Bugesera FC, Gasogi United na Lyon Sports. Uyu musore kandi yigeze gukira muri Afrika y'Epfo mu ikipe ya Free State Stars. Olivier Kwizera abenshi basanga yarasezeye atagomba ni umuhungu wa nyakwigendera Jean Félix Gasasira wabaye icyamamare muri muzika nyarwanda muri Orchestre Impala, akaba yari afite akazi na kubuhizi ka Sosomado wa Njenje. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari bibenemeshejwe na Joy Diana Ninahazwe. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikibanure tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose, naho ubutaha turaza kongera mu makuru yacu ari imbere.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Shikiriza